indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tubana ikaze makuru radio indundi culture yabateguriye ni tariki ya 14 ukwezi kw'indwi 2026 haza kwagize n'izinkingo nkuru zikurikira Harikiziga tumuntu umutama yakora makinga mu Kayogoro mu ntara ya Burunga chatuwe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba mushasha ni zone Kayogoro commune makamba muri iyo ntara nyene abantu babiri bakaba baciye bahagarikwa kumvo z'amatohoza hagiye gutangura rusansuma rw'ibanze yo kwandikisha amatongo kugira ngo hashobore gutunganywa neza ibisagara mu ntara zine z'igihugu iyo rusansuma ikazomara hagati y'ukwezi n'igice n'amezi abiri ikazotwara amafaranga ya marundi agera ku miliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana munani arenga gato muramenyere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uyu munsi tuvuga ubuvuzi bw'indwara zifatira mu bihimba byihemera amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Intwari Dieudonné niyo yanzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwaye
Radio Indundi Culture
Dasubiye kuba hamwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru ko ari kiziga cy'umuntu w'umutama yakora makinga mu Kayogoro mu ntara ya Burunga chatuwe mu gatondo ko kuri uwa kabiri ku mutumba mushasha zone Kayogoro commune Makamba muri iyo ntara nyene amakuru avanga havuga ko uyo mutama yatowe ikiziga impande ya paruwase Kayogoro n'abarengana bavuga ko yoba yishwe aho ndagujwa mabuye ivyo biremezwa n'abajejwe intwaro mu mutumba Kigaza zone Dunga ahasanzwe avuka bemeza ko kandi ko yarabanye neza n'abandi mu kibano abanyagihugu bagasaba ko hoba amatohoza kugira ngo hamenyekane imvo z'ugo rupfu abantu babiri bakaba baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza iyi nkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngahe o Iburunga ashiramwe gice nza kugwanya igitwe n'isasa kugwanya amatungo ya leta Oricome isaba ko ja umugwi uhurikiyemwo bose kandi wigenga wo bujejwe kwiga ingene abanyagihugu n'ivyabo bokingirwa impanuka z'umuriro zimaze imisi zibonekeza mu gihugu inyuma yaho isoko nkuru yo mu gisagara ca Ngozi hiriye mu ndwi iheze umukuru w'iryo shirahamwe Gabriel Rufyiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yavuze kandi ko adatahura igituma gushika ubu amategeko agenga inyubakwa nk'amasoko amwamwe atubahizwa kugira ngo byore kuzimya mu gihe umuriro wadutse kuri kira Gabriel Rufyiri arongoye Oricome
isoko yo kuri kote bwenda murabi nyene yubatse mugenda murabi rya soko muce mugenda murabi soko y'umwene gihugu siyoni hajya murabi nyene yubatse n'amanoro imodoka zirinjira uko zishaka komisiriene mugamba mugende mu soko mu ruvumera ibidandazwa birunze no mu barabara none hajya ni ari intwa ni ari umukuru w'isoko none mushobora gusigura gute ahantu hari inzego z'igihugu genda murabi ibintu by'inyubako genda muramagareri ari ngaho makino gisa umuriro waduse ngaho hoye mugabo none kubereka ibitakurikiye eregume ngo ari abasasi do leta ibi bintu rero leta ikwiye gukora diligence tusaba yuko leta yoshiraho komite nationale yoba iri independent kugira ngo yike ukungene abantu boshobora n'ibintu byabo ukingirwa kuko turabona ko leta isa niyamaze kuvyibagira ikigira kabiri twebwe tubona nuko leta inama nshingamateka ubutungane umumwe wese mu byajejwe bakorere diligence kugira ibintu nikiza kugira ngo hafatwe ingingo zo gukinga no gushiraho icyo nokwita politique nationale de prévention de catastrophe nukuvuga gukinga ibiza nukwiyumvira ukungene abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa nidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje no ibyo si by'abanyagihugu bakeneye uno munsi bakeneye ko babwirwa ingene ubwa mbere bashumbushwa ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa
Gabriel Rufyiri akaba arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isasagwa ry'ubutunzi Oricome inyuma y'isoko kandi umugwi w'igihugu uraba ivy'agateka akazi na muntu mu Burundi wo uhamagarira leta kuronsa ubufasha bwihuta kandi buboneka abadandaza bahuburiye ivyabo unashima uruhara ubuyobozi bw'intara ya Butanyerera buriko buragira mu bikorwa by'isanurwa y'iyo soko kugira ngo abahuye n'impanuka basubire kwisununura hanyuma y'urugendo wagize kuri iyo soko kuri uyu wa mbere mu CNIDH wemeza ko ryahiye gushika ku bice 40% ariko guhamagarira kandi gukomeza uburyo n'ubuhinga bwotuma ibiduga bizimya imiriro byama hafi mu gihugu cyose gushinga iby'ubwishingizi nk'itegeko mu bikorwa by'urudandazwa byose bibera mu gihugu kiretse urudandazwa rw'ingenda gushinga ikigega c'igihugu cihariye ivyo hamwe no gukora amatohoza yotuma hamenyekana ico amasanganya nkaya ava ko mu gihe ca none hagiye gutangura rusansuma rwibanze yo kwandika amatongo kugira ngo hashobore gutunganywa neza ibisagara mu ntara zinde z'igihugu. Iyo rusansuma izomara hagati y'ukwezi n'igice n'amezi abiri ikaba izotwara imiliyaridi zibiri n'imiliyoni zirenga amajana munani, ariko bamwe mu barongoye ibice iyo rusansuma izoberamwo berekanya amakinga nk'amatongo arimwo amatati n'abafite amatongo ariko baba mu mahanga. Ubuyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe ibiharuro mfatigwako cavuze ko amatongo arimwe amatati bitegerezwa kwerekanwa hamwe n'uko abafite amatongo ari mu mahanga bategerezwa gutuma ariko batanze uruhusha ico bita mu rurimi rw'igifaransa procuration cristallise. Harerimana,
iyo rusansuma izomara hagati y'ukwezi n'inusu n'amezi abiri izoba yerekeye amatongo hamwe n'inyubako ziri mu bisagara bikuru bikuru biri mu gihugu kugira amenyekane abafise amatongo n'inyubako biri muri ivyo bisagara nk'uko bivugwa n'umukuru w'ikigo kijejwe ibiharuro mfatigwako ni Koranda Yishimiye.
Iyi niro sansuma yerekeye amatongo n'inyubako zisanzwe ziri mu bisagara bikuru bikuru biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kugira ngo dushobore kumenya abafise amatongo n'inyubako muri ivyo bisagara hanyuma tumenye inyubako zaba iza leta zaba izabigenga cyangwa izabiza amashyira hamwe ivyo vyose kugira ngo dushobore gutororokanya ibiharuro.
Yamara bamwe mu barongoye ibicuwo mugambi uzorangurirwamwo berekanya amakenga kuri ico gikorwa uno musitanteri wa komine Ntahangwa Alexis Havyarimana.
Nk'amaparisa cyane amatongo usanga afise amatati ugasanga amatati hagati ya leta n'umwenegihugu cyane umwenegihugu ku mwenegihugu aho rusansuma izo kigenda gute.
Nikora Ndayishimiye yishuye ko ahari amatongo arimwe amatati bizokwandika uko hamwe naho urubanza rw'iryo tongo ruzoba rugeze.
Parcelle tuyishikiye ko turavuga iri en conflit, tuca tuvuga conflit entre qui et qui. Naho tuzoba dushitse tugasanga parcelle X iri en conflit, tuca tubaza ati none ko muvuga kuri en conflit ni leta cha n'umuntu. Urubanza niba ari urubanza ruri muri justice tuca turushira ko na mareference. Iyo parcelle irumvira en situation conflictuelle muga tuzoca tumenya tuti ama parcelle yose mu Burundi ni 10,000 ari en conflit ni nk'amajana 2.
Ikindi kibazo cabajijwe n'ukora mu biro vy'umushikiranganje wa mbere KME bizoza abazuko amatongo y'abarundi bari mu mahanga azokwandikwa
ni kuma parcelle cyane ndo kubakubwira y'abantu basanzwe bari hanze hanyuma bakisanga n'ubwira n'ibyo bakunabora abantu bahasigaye kumwe bahakorera cyangwa banahawe ugasanga baragira inama yo
aha ni Koranda Ndayishimiye yishura ko bene ayo matongo bazorunga ikintumwa kandi zifite icyemeza ko zatumwe ico bita procuration mu gifaransa.
Nk'abantu bari hanze turiko turavyiyumvira twavuze yuko borungika procuration twebwe nk'abahinga twiyumvira ivyo byose byoshobora gushika.
Rusansuma izokorerwa mu makomine atandatu: komine Ntahangwa, Mukaza, Mugerezo mu ntara ya Bujumbura, komine Rumonge yo mu ntara ya Burunga, komine Gitega yo mu ntara ya Gitega hamwe na komine Ngozi yo mu ntara ya Butanyerera. Iyo rusansuma ikaba izotwara amafaranga arenga ku miliyaridi 2 n'imiliyoni 850,055.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru kandi ashobora kuyumviriza uri muri komine ya Bubanza kuri megahertz ya 99 n'ibice 9. Tubandanize muri ico gice nyene mu bijanye no kwiyunguruza. Igiciro cyo kwiyunguruza muri kino gihe cigwijwe na gatatu muri iyo komine ya Bubanza intara ya Bujumbura nyuma y'ingingo yo gutwara umuntu umwe ku ipikipiki yafashwe n'abajejwe intwaro mu ntango za kuno kwezi iriko iratuma kwiyunguruza muri kino gihe bitoroha. Abatwara amapikipiki bavuga ko bitakunda gutwara umuntu umwe kuko atagitoro kihari aho ico bakoresha bakigura ku isoko ya magendo kizimbye. Basaba ko borekurirwa gutwara babiri. Basaba kandi ko amazu y'ubwishingizi ko yobibemerera aho Ibubanza mu ntara ya Bujumbura. Twakura mugenzi wacu Alexis Nkeshimana.
Amafaranga yo kwiyunguruza ku mapikipiki yagwijwe na gatatu kuva itariki 10 inyuma y'inama yagishijwe ku batwara abantu n'ibintu ku mapikipiki muri komine ya Bubanza. Komiseri arongoye inyamirabe muri iyo komine ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine ya Bubanza barakurinkana gushitsi kuzotwara ipikipiki azorenza umuntu umwe azobihanirwa ku byo ngingo ifashwe ubu abatwara ipikipiki bari yubara barengeje umwe biba bisa n'ukwita mu kaga ndetse bamenyesha ko bashika umutima utari munda hari n'abamaze no gukomereka abo bamenyesha ko guhagarika uwo mwuga atari umuti kuko ari wo ubatunze muri iyo nama barasavye ko bokwemererwa gutwara abantu babiri kuko ipikipiki zarazimvye igitoro naco ngo nikiboneka yubanza areze amezi arenga abiri atagitoro gitanzwe kuri station imwe yari icuguruye ahi bubanza imwe ikabisa nuko iri muzugaye igitoro kuva kibuze abadandaza ico gitoro ku isoko ya Magendu bacyayo bashaka bivanye n'ingene bakironse canke batariko baraburagizwa n'igipolisi bagifata itirimwe izimbutse yuko amafaranga angana n'ibihumbi 14 abatwara ayo mapikipiki basaba ko huboneka za moto zikoresha umuyankuba kugira ngo iyo ngingo yo gutwara umuntu umwe ishoboke ubu babiyunguruza bariha amafaranga menshi aho bahora bariha amafaranga 5000 ubu ni 15000 harabashima kugenda n'amaguru aho bishoboka kukubura ingene boriha ayo mafaranga menshi gutyo abatwara amapikipiki basaba yuko inzu z'ubwishingizi zoyemerera kuriha asiransi y'abantu babiri Alex Nkeshimana bubanza indundi kirtiyo
Alex Nkeshimana hagataho rero ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu burashima impinduka ziriko zirarazanwa n'ikoreshwa ry'ivyuma bikoreshwa n'umuyaga nkuba Edouard Nyandwi umuyobozi ajeje umugambi wo gukoresha ivyo vyuma bikoresha umuyaga nkuba umaze umwaka ugiyeho ashikiriza ko intambamizi amabarabara mabi no gutaronka uwo muyaga nkuba ziriko ziratoregwa inyishu
turiko turamara umwaka urenga tugeze kure irayiterwa gufata ingingo ikomeye yo gukura kw'amataxi taxi zero ku modokari zinjira na cane cane kuri izi modokari nyene zikoreshwa mu muyagankuba turiko turaheraheza ico twita politiki yo gukoresha izi modokari nyene zikoreshwa mu muyagankuba vuba na vuba umushikiranganje izobushikiriza iyo politiki y'igihugu mu nama shikiranganje kandi gufata ubutangura umugambi neza umwaka uheze imodoka zikoreshwa umuyagankuba none zikubona ko atari nk'ingango mu gisagara ca Bujumbura mbeno na ruguru zatanguye kuboneka umugambi iminsi yose mushare mvura intambamyi nkenye mugasi novuga kunini cyane mugazi ko ziratorewe umuturona ku mabarabara ariko barayubaka barayisubiramo umuyaga nkuba urakwira izo nizo ziba kenshi intambamyi kubera izi modoka zigendesha umuyaga nkuba zirasaba amabarabara meza zirasaba umuyaga nkuba leta niyo sikira inyuma yonyine ni umugambi w'isi yose kandi turiko turafashwa n'abasanzwe bafasha igihugu mu migambi tugomba turadushikiriza leta nuko muri komine yose komine zigize igisagara ca Bujumbura hokubakwa station imwe kugira bazoba baba muri iyo komine bafise izo modokari n'ibirirwa baraja kure station de rushage a domicile n'akantu gatonye ushira kuri ya konteri ya rigidezo hari abazifise muhera
mu gisata c'indero igitigiri c'ugwaruka gwiga mu mashure y'imyuga muri komine y'indero ya Kayanza kiri ku rugero ruto cane gose kuko kigenda kigabanuka uko umwaka utashe ivyo bishikizwa na Jean Paul Nzohabonayo umuyobozi w'indero muri komine ya Kayanza agahamagara ugwaruka kwijukira bene ayo mashure kuko batari bake abamaze kuyarangiza bibabeshejeho aho mu Kayanza mu ntara butanyerera twakura mugenzi wacu Jean Nahimana
uko bishikizwa na Jean Paul Nzohabonayo umuyobozi w'indero muri komine Kayanza umwaka w'ishuro 2045 ushira 2025 mu mashuri y'imyoga yose yo muri iyo komine uko ari atandatu haharugwa mu abanyeshuri 48 muri babigeme bare 27 ni mu gihe mu mwaka w'ishuro heze 2025 ushira 2026 muri aya mashuri haharugwa mu abanyeshuri 31 muri bo 16 bari abigeme mu bisata bisa n'ibihurumbirwa muri aya mashuri y'imyoga Jean Paul Nzohabonayo amenyesha ko ari uko urana kubarira muri iyo myoga iyo kubaza n'ukubaka ngo ihurumbirwa n'abahungu mu gihe abakobwa bahurumbira umwuga wo kubarira igitume gitigiri cy'abanyeshuri gitera kigabanuka Jean Paul Nzohabona yavuga ko kitaramenyekana ariko wegereye urwaruka rumwe rumwe harimwo abavuga ko imyuga imwe imwe nk'ukurima ukorora n'ukubarira umuntu ashobora kuyimenyera ku bandi atarenze kuja kwiga ku ishure iyindi ngorane ibonekeza muri ayo mashure y'imyuga mu bisata bimwe bimwe hari ibikoresho mfashanyigisho ahandi ugasanga nta bihari aho nko mu gisata c'uburimyi usanga ata matunga hari abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo bita travaux pratiques muri mugi Faransa. Ikindi ngo nuko nubwo hashobora kubaho ibisata birimwo ibikoresho mfashanyigisho ariko hakabura bigisha abafite ubumenyi. Uwo muyobozi ari kateraka mu rwaruka rutashoboye kubandanya nyuma y'ishure shingiro kwijukira amashure y'imyuga kuko hari na bamwe baba barangije amashure yisumbuye mu bisata by'indimi n'ubumenyi ariyo langue na science muri mugi Faransa baje kwiga iyo myuga kandi ngo bakaba mu buzima bibeshejeho muri komine Kanza n'intara butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Unamwe amaze kuvyumva umwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiza iminsi yose ya kabiri. Uyu munsi tuvuga ubuvuzi bw'indwara zifatira mu bihimba by'ihemero. Muganga yanonose kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero François Ndikumwe nayo amenyesha ko ubuvuzi bubereye ari ubwama bugirirwa umurwayi buri gihe. Uyu muhinga yihaniza abantu bitwararika imiti kama mu kwivura iyo ndwara. Iyo nkuru y'amagara y'abantu twateguye na mugenzi wacu Claire Yakankundi.
Ukuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero bivana hanini n'indwara yariyo imiti myinshi akaba ariyo guhemuka ariko hakabaho niyo batera mu rushinge nkuko bishigirizwa n'umuganga yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero François Ndikumwe nayo
indwara asme imaze gusuzuma umuti wo kuyivura n'umuti uhemuka ukaja mu mahaha n'uwo uhemuka uri mu bice bya masquerade ariyo mapombe cyangwa imwe atabagiye muri nebizasi zotita za sabita more cyangwa ibya yindi y'amakotiko yindi izo za bekorasme n'izindi izo tuma umurwayi akira akava muri iyo krize akamera neza.
Aha uwo muganga ariko ariyamiriza ikoreshwa ry'imiti y'ikirundi kubera itavura izo ndwara
tubaza bahene ngo ari umuntu aguha umuti w'ikirundi avura amareje ibyo byose n'amasharuri niyo bagenda akaguha umuti w'ikirundi nimba bamuhaye icanda nimba bamuhaye isivyo ari vyo birabanduka vyinshi bagaca bamubera mukijije nuko uwo muntu ataragwaye asma.
Muganga yanonosoye kuvura izo ndwara aratomora kuva ku myaka ingahe umuntu ashobora gufata kwa nimwe imwe muri iyo migu y'indwara zo guhema nabi zifatira mu bihimba by'ihemero bita allergie respiratoire.
Ntaruyo ya ntamanza arimo sinyaka ibiri imyaka itatu agira maladie allergique imba afise ibisero imba zimwe amazuru afise izindi ngorane atahuziwe n'amareje kontra ntamakaba araheza kuboneka. Ivyo bijanye n'uko icyo gice kigira icyo twita maturation ku mwana akura ariko vyerekeye asme rero asme ni indwara itangura cyane mu buzima burya hari ivyigwa vyerekanye yuko asme ari indwara cyane cyane y'abana gusumba bakuze ariko naho ari uko indwara y'abana nuko birashobora kumufata afise amezi atandatu atarashikara amezi atandatu atarakwiza umwaka arashobora kurwara asma.
Izo ndwara zimwe zimwe zirakira burundu izindi zikagendanwa ariko uyigwaye akabwirizwa kuja kwa muganga baraba urugezo zigeze ko baze baramuhindurira imiti.
Asma y'umwana ari indwara ikira hari ivyigwa vyerekanye yuko abana 80% bagwaye asma atarakuze imyaka 12 bazoshika imyaka 12 bose barakize kandi bakira burundu. Ituma izo arazi ziba ari ikintu kimwe cyangwa bibiri baragira ivyo bita desensibilisation gutuma umubiri umenyera ivyo bintu hari ubuhinga bukoreshwa ariko hari ubundi desensibilisation naturelle ituma abantu baza bagakira rero kandi bakira burundu.
Abana bigeze kugwara bakiri bato indwara zifatira mu bihimba by'ihemero barashobora gufatwa bageze mu myaka y'ubuyabaga n'indwara zifise ibimenyetso nkazo. Muganga yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero François Ndikumwe nayo arahagabishiriza agasaba nyabuna kurondera neza igituma uwo mwana korora canka hema nabi.
Kreri ya Kankundi urakenuye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu horo baduteguriye n'ino kuri iyo nkuru nyine turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yatereye kugira amakuru aboneke nkengurukire kandi na Kofi Olivier Bentwari yafashije mu bw'ibyuma iyo done niyo yanzigamiye nayo bashikirije ndabivuze ko ndamugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.